Radio et Sud-Amérique. Ibiganiro bya Radio Sud America tubashikiriza iminsi yose mu kiganiro mu Kinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri Sud America kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri site yacu ariyo www.akaburungu radio yacu www.akaburungu.com. Uru ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jeni mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mire ya Colorado leta zimwe mu Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi abarwaye indwara y'isukari bita diabete mu rurimi rw'Igifaransa bariyongera uko mwaka utashize bitangazwa n'ikigo Apretidia Burundi kigwanya indwara mu kurangiza indwi yahariwe kugwanya indwara ya diabete mu ntara ya Gitega. Ikigo Apretidia Burundi kimenyesha ko ku bantu 400 bipimishije gutangura iyo ndwi 31 basanze bafise indwara y'isukari. Umuyobozi w'ikigo Apretidia Burundi Space Caritas Nsavyimana amenyesha ko kigo ayoboye cishinze gufasha kwirinda indwara y'igisukari, gukangurira abantu kuvyerekeye iyo ndwara, kuyipima no kwitaho abafise iyo ndwara. Benshi mu banyagihugu basanzwe ntibaronka uburyo bwo kwivuza indwara ya diabete kubera amikoro make. Mara Space Caritas Vyimana amenyesha ko batanga umuti wa insulin ku buntu. Amenyesha ko baronsa abantu igipimo gukoresha kugira bamenye urugero rw'isukari bafise mu mubiri wabo. Atangaza ko bateye igikumu ku masezerano y'imyaka 4 n'ishyirahamwe ritegamiye leta rikorera mu gihugu cya Australia, Life for a Child, ribafata mu mugongo mu gikorwa cyo gufasha abana bagwaye diabete bari munsi y'umwaka gushika kubafise imyaka 23. Nivyo tugiye kuganira ko mu kiganiro muri sanga yamara tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku bitangazwa n'ikigo Apretidia Burundi ku ndwara ya diabete twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Uko bivugwa na Space Caritas Nsavyimana arongoye ikigo Apretidia Burundi, ikigo kigwanya isukari mu Burundi, uko umwaka utashe ibiharuro bitera biduga.
Mu mwaka uheze twarashoboye gupima mu ishyirahamwe abantu 638,333. Twari dufise abantu 523 bafise indwara ya diabete. Uyu mwaka twarapimye abantu 9,888. Muri bo hiyongereyeko abantu 269 bashasha. Abo rero bari mu migwi yose. Turafise abana, turafise abakuze, abatama n'abatamakazi. Nyiye minsi ibiri twapimye abantu 440, abantu 31 dusanze bafise indwara ya diabete. Urumva ko nabo nyene ari bashasha biyongereye mu gitigiri, kandi ubu nyene turiko turavugana babiri tusize tubingije ibitaro. Urumva ko diabete itakiri agaseseshwa rumuri.
Space Caritas Nsavyimana aratubwira ibituma bikuru bikuru bituma ibyo biharuro biguma biduga mu Burundi.
Diabete gituma iguma igwira mu gihugu iwacu. Hari inyifoto zitabereye nyinshi tubona mu miryango itandukanye. Imiryango myinshi ifungura ibinure byinshi. Ibinure rero twasanze ari cyo kintu cya mbere kiriko kiratuma diabete iduga. Nko mu ntara za Kumaso twagiye turapimayo, barashobora gusanga ku munsi w'isoko bazi impene 100 izo zose zikarara zihetse. Mu guteka mu miryango barunda y'amavuta menshi, bya binure biguma bihoma bigaca bisanga diabete yadutse.
Mbega hakwiye gukogwa iki kugira ngo ibyo biharuro ntibibandanye byiyongera? Space Caritas Nsavyimana
Ako kuhike na kuhinduri nyifatu. Nukufungura ifungu kwa zitagira vya binure. Nukukimboga nyishi zitagira vya binure. Hivya amwa. Hanyi matukagira na ya mni menyeretu. Kwa geza nzoga za kanyanga. Hayawa anuwakura diabete. Muriza nzoga wagumanu wa za kanyanga. Umuna nasi nivini. Ikindi kitu kiriho. Hawa anuweshi wafunguri inja. Ataka maro zifise. Kuhera shogura kugia ifungu kwa nanga nguvu. Kuhera kuambile kushika kwa Mungu. Na kinu na kime kimutuma umobili huyu. Au shiramu kinu cha kanovere nukuvugu mubiru laka mvuka kutinda huu kwa agashi kwenye luruha ugasanga ya kwa ingwara ya diabete
igisukari ni ingwara benshi wagenda na batazi muko vjashike Justine Ndayisenga ya sanza ifise mge ya ragie kuisuzumisha kubuntu muri ico kigo
cyawe cyane nza kwipimisha narumvise ako kamo kama cyanumva yuko noza kwipimisha kugira ngo menye amagara yanje ukunge nagenda sanze bitameze neza nizere ko bizogenda neza ni ngwara maze kuvyakira nibaza yuko atangorane cyo gutera
naye ndwi yari yahariwe gupima abantu kubuntu harabatari bake bagihiga imanga kwipimisha ni nk'uyu mwigeme yaje aherekeje mugenzi waje kwipimisha mu kigo wa prepedi ya Burundi
tutananye rero na mwene wacu niwe yaraje kwipimisha kora we yaramaze gihaje yaraje kwipimisha ngaha cere nari mbaye kumuherekeza gusa kira aze kwipimisha cye gusa urumva kusanzwe ntiwari muhamagara we wanje urumva nari ndamuherekeje
siwo niyo Andre yamaze gutahura kamara ko kwipimisha ingwara y'igisukari arashicanura abandi bantu
nagize umutima wo kuza kandi gusura kuraba ubuzima bwanjye kandi bumeze kuko numvise hari ibintu byo kubunda rero nagoma ntere akamo abashinga ntare bagenzanje baze kuko twaramaze kuvyumva ko ingwara y'isukari ari ingwara mbi
inondwi ikaba yaranzwe n'ibikorwa byo gupima abantu kubuntu indwara y'isukari no kwigisha gufungura neza ababishatse kubuntu mu kigo wa prepedia Burundi gishitisha mu gisagara cha Gitega Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
turagushimiye mugenzi wacu rero Fidel Antoine Sabimana kiganiro rero muri sanga cyo uyu muri kurisa twatumiye umuyobozi w'ikigo Aprepedia Burundi Madame Space Caritas Sabimana turabaramukije
okay
mwo tubwira icyo kigo igihe mwagishinze n'icyatumye mugishinga
urakoze cyane icyo kigo cyavutse mu Burundi mu 2005 hanyuma rero icyatumye kigishinga kigishinga bwa mbere ni uko nka jyewe icyatumye ndagishinga nayo nize mu gihugu cya Mali ngamba ni cyo gihugu gifite abantu benshi bagwa indwara ya diabete maze gutaha rero nasiye nsika mbona yuko mu Burundi naho hageze yuko twohaguruka tugashyira imbere icyo gisata cy'amagara y'abantu niyo rero twatse dutangura gushinga icyo kigo turatangura turashinga ikigo mu ntara ya Gitega mu Bujumbura mu Cyankuzo mu Ruyuki mu Rubanza mu Gatumba eka no mu Kirundo n'i Muramvya ubwo ikigo cya Gitega nicyo kigo gikora cyane kubera kiri hagati mu gihugu kandi nanjye ndo hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega
ni kuki mwahisemo gushimikira ku ndwara ya diabete igisukari
igituma twashimikiye ko ku ndwara ya diabete cyane ni uko ari indwara iri kiramara inganda nyinshi cyane mu Burundi ni indwara igira gatatu iri kiramara inganda iri kiramara abantu ku musego inyuma ya malariya na sida aho mu Burundi wacu mu bitaro bitandukanye bibi byo mu gisagara canke bibi byo mu ruguru hagati iyo ndwara ya diabete igira gatatu iri kirica abantu uko iminota itanu ihera hariho umuntu ariko aritaba Imana kubera iyo ndwara ya diabete
akenshi kera bakunda kuvuga ko indwara nk'izo za diabete ari indwara z'abantu bakiza ari indwara zo mu bihugu biteye imbere niki he cyatumye iyo ndwara ikwiragira no hagati mu gihugu nko mu Burundi
urakoze cyane ibyo ni ibintu abantu kera biyumvira ya diabete ni y'ababyibushye ni y'abatunzi bafite amahera menshi niva mu miryango ikize niyibambewe uno munsi ibyo turi ko turavona diabete mu bantu ahubwo ataburyo bafite atamikoro bafite kera kandi ntibari bazi n'uko diabete iri mu bana turi ko tubona abana benshi bafite indwara ya diabete Mu muri iki kigo cyacu turafite abana barenga 200 bafite indwara ya diyabete. Igituma rero diyabete iri kiragwirana cyane 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 mu gihugu hagati, ukajya mbere no kuyimenya bageze muri za ngaruka mbi zitari nziza, ni uko bafungura ibintu bitabereye. Barafungura cyane amavuta ku bwinshi, ntibazi ingorane amavuta afite ku mubiri w'umuntu. Hanyuma ikindi baranywa inzoga nyinshi cyane zitandukanye, inzoga z'ikirundi, umunanasi, reka n'iz'ikizungu, bazinywa ku bwinshi cyane. Urabaza nk'umuntu arabwira ati genda nywa mutere zitandatu, zabiye bitandatu bari n'abarenze ikaziye, ikaba ni inzoga nyinshi zitandukanye, kandi inzoga bariko barazikora muri gaseri bazikora n'isukari. Hanyuma turimo urabona turi cyane mu bukene, turakene cyane, abantu bafite ibyiyumviro byinshi, bafite stress nyinshi mu buzima bwabo. Nicyo rero twarasanze abantu benshi barwara izi ndwara zitandukira kandi zidakira, harimo na diyabete, ugasanga barwaye benshi kubera stress y'imiduga mu miryango kubera ubuzima bwananiranye. Ikindi kiriko kiratuma diyabete iri kiraduga cyane, bajya ifungurwa gatatu byingiza umubiri cyotuma umubiri umererwa neza. Kuvuga bajya indya ntanganguvu cyane kurusha ibindi byose. Bati umugari mu Kirundi ibyamwa n'iby'abana, imboga n'iz'abana, ariko ugasanga abantu bari indya ntanganguvu kuva ku wa mbere gushyika nko ku wa mungu atakinda hinduye. Ikindi kintu kiriko gituma abantu barwara diyabete cyane ni ibiva mu miryango. Hariho imiryango irwara diyabete, ugasanga muri sokuru sokuruza baragwaye diyabete, hanyuma abantu bari bipimishe bakaza kwipimisha ari uko babonye uko barwaye.
Diyabete irimo ubwoko bubiri, n'ubuhe bwoko bugwiriye cyane mu Burundi?
Diyabete iri mu bwoko bubiri. Hariho diyabete ya mbere y'abana kuva bakivuka kugeza ku myaka 25, na diyabete ya kabiri type D y'abakuze, aribo dufise benshi. Nibo dufise benshi, ugabo ntitwavuga ngo nibo dufise benshi no munsi, kubera nta bitigira imyedina mu Burundi dufite. Ntiturapima ngo tumenye tuti mu Burundi 5%, 10%. Ni uko abo bakuze aribo bajya kwa muganga. Abana tumaze kuronka nko ku rwego rw'igihugu abana barenga 200, mugabo ntacyo twereka ko abana aribo bake cyangwa abakuze aribo benshi. Muga ku biharuro dufite uno munsi abakuze nibo benshi kubera aribo bajya kwa muganga. Nayo ubundi nta bipimo turakora mu Burundi ngo tumenye tuti mu Burundi ibipimo ni ibicanye neza.
Ku rwego rero rw'igihugu nta biharuro byo kuri mufise ku barwaye ubwo bwoko bubiri bwa diyabete, baba abana n'abakuze?
Nta biharuro by'ukuri dufise. Ibiharuro twishimira tuvuga ku buri mwaka ni ibiharuro batora mu bitaro, haba mu bitaro byo mu gihugu hagati, haba mu bitaro bya Bujumbura, hopitale Rwakarenzi, urabona ko iri ko fakulte ya medicine, n'ibitegerero biva mu maasosiyasiyo ashobora gupima indwara ya diyabete. Nta handi babitora, nta deficiency dumasi yabo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho twatumiye umuyobozi w'ikigo Aprepedia Burundi kijejwe kugwanya indwara ya diyabete, Space Caritas Nsavyimana. Ku mirongo ya telefone Hacimana araduteye akama. Hacimana, tubwira irindi zina ukatubwira n'aho uri.
Izina ryanjye ni Godia Hacimana, nkaba ndi Karusi.
Mufise akabazo cyangwa intererano? Intererano?
Nakabato na nyingisa. Kwa mbele na kwa mbanda mbate, ndoiga milito nguwa, ya inyako na nyingitano ni ya barenga, yikaze ya mbeni yi. Nego muna nye kwa munga anga, ali nyingichicha na kujana, sangina wanyo wafika mafranga wa mulihira, muna koze.
Muna koze, mumishule madam Caritas.
Nasele mkibazo neza, sina mbise mama ango.
Mwamuasubira mkibazo? Yalika aravuga ko ndibaza ngo ingwara igwiriye cyane mu bwo bwoko bubiri, hamwe ngo n'abantu baje kubitura ngo ko bariha amafaranga canke mu bafasha kugabanya ibiciro nimba navyumvise neza
nakoze mwebwe mishyirahamwe ya Prefigi ya Burundi aho dutumbereye iyo baje kwipimisha mushyirahamwe mu minsi iheze umuntu aje kwipimisha wese ari umunywanyi w'ishyirahamwe twamupima ku buntu uwutarira umunywanyi w'ishyirahamwe nawe yarashobora kuriha amahera igihumbi kugira ashobore kumenya ko afite indwara ya diyabete cyangwa atayifite ariko mu bitaro bitandukanye byaba mu gihugu wa gati cyangwa Bujumbura bisemi bayitimira amahera makeya n'ibihumbi bitatu urumva mu ishyirahamwe ko hariho akarusho ikindi twarekuriye ishyirahamwe abanywanyi b'ishyirahamwe ni uko dufise ba bandi bitwa abamambwe benevore baba baganga cyangwa abaforoma bitanga kugira bafashe abo bantu na twebwe gusuzumwa ufite indwara ya diyabete twabigize ku buntu icyo gituma icyo kigo bakitura kugira bisuzumishe niyo bapimye muganga arabandikira imiti iyo umuntu bamutoye indwara rero twababwiye yuko dutanga iyo miti ya insuline ku bana bahari hagati bakivuka gushyika ku myaka 23 iyo miti twayironkejwe n'icyicaro kiri mu gihugu cya Australia ifuforucayidi ifasha abo bana muri iyo miti abo bana rero turashobora kubaha ya miti ya insuline turashobora kubaha ishinge turashobora kubaha bya bipimisho amagirikometere na twa dukoresho twa banderete n'amaserere ku buntu abo barenza imyaka 23 nabo ni kuri baracyafite ikibazo kinini cyane aha mu gihugu iwacu insuline no munsi mu mafarumasi menshi igurwa ibihumbi 25 ni ukuvuga
by'amafaranga y'amarundi
ibihumbi 25 y'amarundi ni ukuvuga iyaje mu ishyirahamwe ryacu ego hari ibyo tumufasha n'ibyo tudashobora kumufasha nk'ubu turafite igipimo gipima diyabete y'amezi atatu hemoglobine glike icyo turashobora kumufasha akariha 50% ku ijana y'icyo gipimo na cyo gipimo ku 25% imiti nayo n'ukuri haracyari ikibazo imiti ntituraronka imiti ifasha abo bantu bakuze ariko kubera nyine turiko duhimbaza imiti mikuru ya noyeli n'umwaka mushyashya hari umugiraneza yaduhaye insuline nkeyi ubu turiko duha abantu bose barwaye indwara ya diyabete ku buntu
dufise na Noah kuri telefone. Noah uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwira izina ryawe naho uhamagaye?
Izina ryanjye ni Noah Nyandwi.
Uhamagaye he?
Ndi kanya ni Mukamenge.
Mukamenge. Ufise ikibazo cha intererano?
Ni kibazo cyo kubaza kumbo doze zitegwa n'igisukari. Nko nk'abantu benshi mu Burundi barabaye ko ngo nk'ikinyobwa cya Bralirwa uhereye kuri Primusi uko ngo tuba kirimo isukari nyinshi cyane n'ibinyobwa byine byose bya amusteri n'ibindi urumva rero nagomba kubaza nk'abo bahinga babyigiye icyo boba bariko barakora bagakorana n'ibintu n'aya mahinguyo ari mu gihugu cyacu kugira ngo bidatera bibandanya bitera indwara za diyabete amafanta n'ibindi binyobwa
reka bishyure mumwishyure
kugira ngo tumenye ukuntu dushobora kwirinda iyo ndwara bijyanye n'uko ubona indwara itera yiyongera mu Burundi
reka bishyure mumwishyure
ego ndacyari ku murongo
murakoze cyane kuba icyo kibazo murakije kuvuga yuko babwira yuko ishyirahamwe Brasili iyo barikorana ibinyobwa isukari ari Primusi ari amusteri cyangwa amafana ibyo nibyo iyo bariko barahingura zijya nzoga barongeramo ibyo sukari ni bimwe bita sirajute urumva rero ingorane dufite aho iwacu ibintu dukuramo amasukari biratandukanye urumva hejuru y'ibyo binyobwa turafungura imfungurwa zirimo ibinure byinshi abashinga nawe murajya mu kabare mukajya ibinure byinshi kuri za brochete hanyuma ikindi mukuramo amasukari ifungurwa tumufungura muhira abafashoni cyangwa abakozi bariko barakinjika bashyiramo ibinure byinshi ugaca usanga rero ya sukari wayikuye muri za nzoga za Brasili wikuye muri za mfungurwa ntitwibagiye yuko rero n'ibindi byinshi abantu batagira siporo n'ikindi bagira siporo abandi muri mu mutima ugoye usanga umuntu atamenye ingene aramuka cyangwa yirirwa kubera ubukene ibyo byose rero bihuye na ya sukari ya Brasili iri muri za nzoga abantu bari ko bararwara diyabete ku bwinshi uti none wogira iki twebwe mu ishyirahamwe ryacu dusaba guhindura imyifato diyabete iriko iraduga n'izo murabyumva ko iriko iraduga niyamba bafata inyobwa nyinshi tukubwira yuko uhindura imyifato wani ibiyeri bitanu cyangwa bitandatu gabanya ugenda uragabanya ugotsinda ubone ko inzoga atakamaro kubera hari igihimba cy'iwacu cyitwa igitigu icyo gitigu rero kibika isukari iyo rero hari isukari nyinshi ivuye muri ibi bintu by'ifungurwa mu nyobwa nyinshi igitigu kiraruha ugatisanga itanguye gukora nabi ariho turi ko turabona n'abantu benshi bagwaye indwara ya diyabete kubera igitigu cyarushye kubera isukari iri kiraba nyinshi n'ubwo hagasi rigatarukora nabi rero ikindi turi ko turahimiriza nuko mu miryango mu mfungura ifungurwa zinoboye zitagira ibyo binure biriko bigutuma amagara yacu ariko amererwa nabi no mu kabare abasinga nayo mukigerera mugafata za brochette nke cyangwa mugafungura ibintu bitagira ibyo binure mu kabare twabimiriza yuko gukura kw'ibyo binure imbere y'ugutegura izo brochette.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe ryanyu icyo kigo cyanyu Aprepedia Burundi n'ubuhe buryo mufise gushika ubu kuko muri ko mwavuga ibyo bitigiye byiyongera n'ababitura nibaza ko ari benshi mu byifatamwo gute muhangana gute n'ibyo bitigiye byiyongera n'abantu babitura.
Uburyo dufise sikirenga ubwa mbere ishyirahamwe byose uko bitegekanijwe mu gukora turafise abanywanyi nubu ishyirahamwe ryacu rirafise abamambure benevore babandi badahembwa umushahara barenga amajana atanu na mirongo itanu abo bamambure rero buri kwezi barariha igihumbi kugira babe abamambure b'ishyirahamwe ayo mahera rero araheza kongereza ibikorwa byo mu ishyirahamwe hanyuma ubundi bwikoro dufise hariho iyo proje nyine twababariye Life for Child iradufasha cyane mu kuduha bya bikoresho by'amagandurete biciye ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kukingira sida rero ibyo byose birabica bidusayidira mu gufasha abo bandi bose mu gukora ibyo bikorwa byose kugira ngo turabe abo bantu baba bagwaye cyangwa batagwaye iyo ndwara ya diyabete n'andi mikoro hariho abagira neza bakeye ashobora kumva ko muduteye akaduhita cyane tugashobora gukora ibikorwa bike bike bijyanye n'ibyo dufite.
Ku bariko baratumviriza ku byerekeye indwara y'igisukari ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora kumva akibaza ko yoshobora kuba yifise imbere ko afata ingingo nk'iyukuza kwipimisha?
Birakoze cyane. Ibimenyetso cya mbere umuntu arakoyora aguma agenda ku mwanda muto kenshi cyane akabyuka mu ijoro gatanu gatandatu ndwi karenga imbere no ku murango uko nyine ikindi kimenyetso cyerekana ko umuntu atanguye kuba yari cyaragwaye indwara y'igisukari arasonza cyane hariho abaguma bagomba kurya hanyuma hariho abandi bata ibiro cyane hanyuma hariho abandi bantu bagira ibirute ku mubiri bitandukanye by'ubwoko bwose hariho abagira uruhumyi hariho abagira mbere abafaso ni bobo tugiraniwe n'uko imvanyi ziriko zirakoroka ku bwinshi ugasanga muri ya mazu ya materinite ariko bagira amagorutema cyangwa bakabyara abana bapfuye kubera iyo diyabete hariho n'abarunywa cyane bakaguma baka bakagumana inyota idahera hariho rero n'abagira ubuhumyi ugatisanga ibyo byose ibimenyetso ni byinshi hariho n'abumva ibinyanya mu kuguru bakagomba kuguma biyagaza ibyo byose biri bya bimenyetso byinshi indwara ya diyabete.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Nsengiyumva uratwumva?
Ndabumva cyane rwose ndabahaye
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Rindi zina ni kwa Eriya nkaba mpagaze ndi gutumbura mu Burundi.
Mufise ikibazo mubaza canke icyumviro muterera?
Eko nagomba nterere nongera mbate ubusanzwe iyo ndwara twese yatoba ko duhora kuyumva. Kandi ntewe ntabyo nzi ko ndayirwaye cyangwa ntayirwaye kuko njyewe mbona nkomeye ariko nashaka mbaze. None ko duhora twumva yuko iyo ndwara ari indwara ngendanwa iri mu mugwe w'indwara ngendanwa. Ubwo umuntu muto muto birahita bikamworohera ko agendana nayo igihe kirekire ayirwaye mu gihe tubona abo onye bifite bataba bategeka kurya utuntu tutinze harimwo ubushaza butoto mu gihe umuntu muto muto adashobora gukurikira ikiro cy'ubushaza cy'ibihumbi bitanu cyangwa bitandatu hanyuma akandi nako mbega imiti yayo ubwo ntizinze cyane. Umuntu ayikeneye arashobora kuyironka ahantu hose aba akeneye kuyitanga hanyuma nagomba ndangize nshimire radiyo ikiganiro cy'amurakoze.
Murakoze. Mumwishure Madame Caritas.
Arakoze cyane. Indwara ya diyabete avuga ati ngendanwa. Yego cyane ni ngendanwa. Diyabete umaze kuyimenya iri muri za ndwara zidakira kandi zitandukira kandi ushobora kubana ubuzima bwiza bunini bubaho haramara imyaka 30 n'iyindi 50 mugabo mu gihe ugumanye imifato ibereye zimwe uhaniwe n'abaganga. Diyabete rero irambana kurya abantu bafashwe n'umugero rwa kera bakihebura ariko uno munsi abantu baca umugari ngo bagwara diyabete barwara sida kubera baronse imiti kandi bakamererwa neza. Diyabete rero ni indwara irambana. Mbega kubana na diyabete ntibitinze, ejo birazinze. Mugabo twebwe mu guhanura guhanura tubonye ubuzima bw'umuntu wese aheje kutubwira ngo baguhanura kurya ubwishaza ngo ikiro kigabirira hagati y'ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi bitandatu. Ego ubwishaza burazimbirana n'ibivana n'ibihe hari igihe buzimuka n'ikindi gihe buzinga. Mugabo twebwe ibyo dushyira imbere ntidushyira imbere ubwishaza kubera turafise abantu b'imyuga itandukanye, turafise abatunzi, turafise abakene. Rero iyo uyu muntu afise ubukene mu mifuka adafise uburyo bwo kugura ibintu tumuhanura inyifato ashobora kujya ko akabaho neza nk'imboga mu gihugu cyacu. Imboga tugira Imana, Imana yaraduhaye imvura, imvura igomeka 9/12 ahantu hose hari imboga mu gihugu cyacu kandi imboga ziri muri bya bintu mu gihugu wacu zitagiye. Turafise amashini, turafise ipinari, turafite irengarenga, turafite iki. Ni ukuvuga rero duhimiriza cyane imboga kurusha ibindi. Ikindi duhimiriza ni gufungura indya ntangangugu nkeyi kurusha imboga. Indya ntangangugu turazifite, turafite ibiraya, turafite ibitoki, turafite ubugari bw'ingano, turafite ubugari bw'ikiro bike numvise ko aba mu Bugenzi, turafite bya bwa bugari bw'ibigori bikoromba biva mu Buganda. Eka turafise ibintu dufungura mu gihugu cyacu. Rero nubwo ngo tukubwiye ngo ujye ifi, indagara, ubwishaza, ibyo ni byo aba bantu bifise. Hanyuma ikindi turiko turahimiriza ni uko umuntu wese yugira akarima ko mu kigo. Rero mu Buyenzi ntimugira akarima ko mu kigo kubera nawe mugira murima. Mugabo rero tuhimirije yuko umuntu afite diyabete yoraba ibyo fungura bijyanye n'uburyo bwiwe buciriritse akarya imboga akarya ibyo bintu by'amahera make make kandi akabaho neza.
Yabajije
n'ikintu cyerekeye imiti. Imiti ya esiline isoko imwe mu mafarumasi y'abigenga bagiye bitwa amafarumasi dogro irarangwa hagati y'ibihumbi 15 gushyika kuri 16. Mu mafarumasi yayandi y'abadetaya iragurwa ibihumbi 20 hagati ya 20 cyangwa 25. Urumva yuko izinze cyane. Rero nicyo gituma turiko turatera akamo leta amashyirahamwe mpuzamakungu eko umugiraneza wese ko yoba hagufi y'umurwayi wa diyabete kubera iyo miti iyo cyagenze.
Murakoze. Mwavuze ko ikigo cyanyu Apretidia Burundi gikorera mu bice bitandukanye by'igihugu naho cyane cyane mukorera cyane mu ntara ya Gitega. Mwitegereje mu bice bitandukanye byo mu gihugu iyo ndwara ibonekeza hose ku rugero rumwe cyangwa hari intara aho ibonekeza kurusha ahandi mu bushakashatsi mwagize?
Mu bushakashatsi twagize mu ntara zose diabete hose ni buriye ku cyahandi no mu ntara ya Kumoso. Kumoso ni mu ntara za Rutana y'igihugu cya Charigi na Cyankuzo. Aho hantu twarasanze diabete igiriye cyane. Ahandi hantu diabete igiriye naho tutarajya kuhakorera ni ntara za Rumonge za Bubanza. Igituma zibiriye nk'iyo izo ntara za Rumonge n'abantu bafungura ubugari kuva ku wa mbere gushyika ku wa mungu n'akaboga. Akaboga ni ifi cyangwa n'inyama. Urumva baguma ku binure bakaguma kuri ubwo bugari bw'imyumbati ata kintu birimo. Urumva bajya zanjya ata kintu kirimo zunganira umubiri. Mu ntara ya Kumoso naho n'abantu banurya ibinure cyane. Nababwiye yuko nko ku munsi w'isoko barashobora kubaga imbwa n'ijyana bakarara bazimaze zose. Kandi naho nyine mu ntara za Kumoso bari mu muceri cyane bakarima n'imyumbati. Ni ukuvuga imfungurwa zabo bagira umuceri bakagira imyumbati bagashyiraho n'ibyo binure cyane n'iyo batetse bagashyiramo ayo mamesa menshi kubera barayarima ni nk'umurumonge. Ni ukuvuga bajya zanjye nyine zirimo bya binure za ntanganguvu nyinshi usanga bituma umubiri wacu atabasoda bakwiye bakingira umubiri kugira ngo ntagware indwara ya diyabete.
Muri make ni nkihe izihe bifungurwa wibaza imfungurwa umuntu yakwirinda kugira ntagire iyo ndwara cyangwa n'uwifise kugira ntibandanye ikomera izikomakomeye umwibaza ko zishobora kuba ari intandaro yayo?
Ibi twakwirinda cyane nk'uko nabivuze ni ibinure bitandukanye aho biva hose. Ibinure nibaza yuko ari ibintu dukwiye kwirinda cyane mu miryango wacu. Ibindi dukwiye kwirinda ni ifungurwa zivamo amasukari z'ubwoko bw'inzigo bugatuma bwinjira mu mubiri. Ni isukari ziva muri izi nzoga za Brasseri, ni isukari iva muri ibintu dufungura ari amafiriti mu miryango, ni isukari iva muri ibinyobwa za Kanyanga mu gihugu hagati bagana cyane bya bindi bavuga ngo umugoribyori. Ibyo byose ni ibintu biriko biratuma intuzeye. Hanyuma ku maze bituma isukari iduka. Hanyuma ku mumaze kurwara indwara ya diyabete nawe turamubuza ijya myumbati ivuye mu kuzimu, ijya myumbati bagisoroma kuri giko nyine kubera irimo amido nyinshi. Amido nayo ni isukari. Ibyo byose rero ibitumbu bijya bivuye mu kuzimu birimo isukari nyinshi, bijya turakunda kubibuza abantu barwaye diyabete kubera birimo isukari nyinshi cyane. Ariko izindi fungurwa turazifite zitagira amasukari menshi namaze kuzivuga: ibiraya, ibitoki, amateke, ubugari bw'ingano, yafu ikoromboye, ubutwage. Ibyo byose ni ibintu kuva byawo mu buyenzi kubera ubutwage buriyo bwinshi bugendera buva mu Rumonge. Ntibaza yuko byamufasha akigeka na za mboga zitagira ibinure byinshi.
Murakoze, tugaruke ku matelefone. Innocent aduteye akamo. Innocent, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Mwatubwire n'izisa naho muhamagaye muri?
Cyenze mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Musa kabazo cyangwa intererano?
Isari intererano. None diyabeti barayipima mu mavuriro hose. None diyabeti yoba ifise imiti, none uyivuje urakira? Ama tugasaba niba diyabeti ikira kubotubwira imiti yayo.
Murakoze.
Mu gisagara bakatubwira nk'ahantu bashoboye kuyivurira.
Murakoze, reka bishure madame Caritas.
Murakoze cyane. Abazize ati mbega diyabete barayipima ibigendera mu mavuriro yose? Ubusanzwe amategeko y'ishyikirangantego ry'amagara y'abantu ubwo diyabete yategerezwa gupimwa mu mavuriro yose y'igihugu. Ariko ibyo turiko turabona ntibayipima mu mavuriro yose. Hari ivuriro ushobora kugenda ugasanga nayo apareye gupima diyabete ntayo bafise, cyangwa bakakubwira ngo bwa bukoresho ngo twarabubuze. Urumva ntibaraba amavuriro ntarashiruka ubute urabona yuko diyabete iri kiramara inganda mu gihugu iwacu. Rero ni intambamyi dufite cyane haba amavuriro yo mu gisagara i Bujumbura cyane mu gihugu hagati. ikindi abajije ati mbega imiti ya diabete iraboneka ego imiti ya diabete iraboneka ubu kera imiti ya diabete yari ingorane mu gisagara cya Bujumbura rero mu mafarumasi yose haba muri farumasi amwe baranguramo cyane ajya aye mato mato mugabo nibaza yuko mu gihugu hagati imiti ya diabete itarafika hose bashobora kugenda no mu ivuriro ritoya muri santre de sante cyangwa hariho n'ibitaro ugenda ugasanga ya insuline ariyo umuti wihuta ku murwayi wa diabete ntayo bafise ugasanga umurwayi agiriyeho ingaruka mbi yitabye Imana n'iruka hanyuma yabagize ati mbega diabete irakira diabete umaze kuyirwara ukajya muri kwa rugero kuyirwara ntikira indwara idakira ni indwara mutobana ubuzima bwose mugabo wifashe neza ukagira za nyifoto zimereye abaganga baguha zo gufungura neza kugira imyimenyerezo kutarya bya binure kujya kwa muganga wumvise ingorane iyo ariyo yose diabete urayibana mu buzima bwiza bubaho ukamara imyaka irenga 30 twebwe tugitangura ishyirahamwe y'abana twaronse bafite imyaka 5 bari muri za kaminuza hariho n'abariko baraheza amashuri urumva yuko kubera bumvise akamo bakemera yuko bagwaye indwara diabete ugahindura imyifato urumva ko bariko baragira amahigeso rero n'abayigwaye mu bihugu byo hanze ari abana mu bamaze kugira amamariyaje kandi bafite abana abuzukuru kubera babandanije imyifato zibereye rero ikindi tugereza kumenya ufite indwara ya diabete ni uko udahagarika imiti hariyo abantu benshi bahindwa na ba rumenyi ngura guhuye umuti uyu n'uyu ngo diabete irakira abona banguki kandi nibyo biriko biragurira mu gihugu iwacu diabete umaze kuyirwara ubana na muganga akaguha impanuro uhagarika umuti uzumva umuti ubuzima bwose yaduze barashobora kuguhinda imiti abaganga bakaduza imiti cyangwa bagahindura uwo muti bari ku binini bakaguha insuline ubwo diabete usoyinwa ubugisori bako
mbega tubandanye iki kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku ndwara ya diabete mwavuze ko biva no ku iyo ndwara iyo nk'ababyeyi bayifise ko ishobora gutandukira no ku bana babyaye n'abakurikira ko bifatira no ku miryango mwabisigura neza
murakoze cyane diabete turiko turayibona cyane nicyo kivugo cy'umwe mbere muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu rya diabete federasiyo mondiyale di diabete yashyize imbere teme fame diabete kubera iki yashyize imbere icyo kivugo ni uko turiko turabona abapfasoni ababyeyi bagira indwara ya diabete bafite indanyi ubwa mbere umuntu wa diabete murazi bambaye afite indanyi ni umuntu afite amagara make ubwa mbere iyo afite amagara make rero kubera iyo ndwara umubiri ntiwirwanira cyane hanyuma yasabye muri pedisipodisi yasabye muri ba bantu bashobora kurwara diyabete hari igihe iba afite umuryango yaguyemo ufite indwara ya diyabete ugaca usanga nawe arayigize afite indanyi kandi mu bindi bihe atarabigize rero iyo umuntu afite indwara ya diyabete ingobyi y'umwana irasaza n'ingoga isaza n'ingoga kubera iryo sukari irayiturira ugasanga rero umwana arashoboye gupfira mu mbayi cyangwa imbayi irakorotse cyane abibatse umwana agashyika adashobora guhema neza cyangwa akagira bya biro byinshi agahema neza agahita yitaba Imana diyabete rero ni sirikonsansiyere z'abapfasoni bose bagira diyabete bafite imbayi biva ku byinshi ibyo afungura umuryango biba yaravuyemo cyangwa n'iyo atagira yatwaye indanyi cyane ataratwara indanyi nicyo gituma duhanura umupfasoni wese agomba kwibaruka umwana yoba akomeye yuko yokwipimisha indanyi atarayitwara yokwipimisha atarayitwara mu kwezi kumesa ya mbere ajya amezi atatu ya mbere akipimisha buri kimesa akipimisha kugira amenye indanyi yiwe ingene imeze yuko na diyabete afite cyane cyane muri cya gihe cya nyuma amezi atatu ya nyuma akaguma yipimisha kugira akingire indanyi hanyuma rero amaze ko bayimitoye diyabete bacyamushyira kuba umuti wa insuline umuntu afite diyabete ntushobora gufata birya binini umuti wa insuline niwe wonyine n'umugore afite indanyi bamuha kugira bakingire iyo ndanyi bakingire umwana w'indani adashobore kwibaruka akomeye kandi yagiye kumutwa insuline neza akawufata neza arashobora gukingira umwana akadozuka adafite ya ndwara ya diyabete.
Murakoze, Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ko ndumirongo
bwe. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh. Ane mwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Kuri kwa twumviza muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku ndwara ya diabete, tukaba twatumiye umuyobozi w'ikigo Aprepedia Burundi, Madame Space Caritas Nsavyimana, ikigo kijejwe kugwanya diabete. Mu migambi mufise mu kugerageza kugwanya ndwara, muravuga ko mugerageza no guhamagarira abantu ku kumenya iyo ndwara no kugene bo yirinda, n'ibihe mukora?
Imigambi dufise ni uko tuguma duhimiriza gupima abantu ku bwinshi kugira babanze bamenye amagara yabo. Iyindi migambi turi kubashyira imbere ni gusansibiriza, guhimiriza ahantu hose hashoboka, tukajya mu mashuri, tukajya ahantu nyine habangamiwe, mu makambi y'impunzi, tukajya mu banyururu, tukajya mu gihugu hagati mu benegihugu, kugira ngo dushobore kumenya yuko abantu bose duhindura imyifato kugira bashobore guhindura ingendo. Rero iyindi migambi dufise ni uko twarondera abagiraneza benshi badufatira ibikorwa. Murabona ibi bikorwa ko ari ibikorwa bidashobora ishyirahamwe rimwe, reka n'amashyirahamwe ari mu gihugu iwacu. Nicyo gituma twiruka turatakamba abagiraneza iyo bari hose bahaguruke bakingire Burundi bw'ejo, kubera tudahagurutse Burundi ejo abana bazarwara diyabete ari benshi, abantu bahume, abandi bacika amaguru, hanyuma rero igihugu kiyahombere icyabwenge, kiyahombere na kagize k'igihugu. Turiko rero turatakamba tubwira n'ubushyikirano bagize amagara yanyu bwo guhaguruka kugira bushyire imbere indwara ya diyabete, kugira bushyire imbere indwara ya sida na malariya, nayo nyine bayishyire mu mapiyorite yuko ibangamiye amagara y'abantu. Ari indwara igira agakurikirana mu nganda mu Burundi wacu, tureke no ku isi yose, ni indwara igira gatatu.
Murakoze. Dufise kandi kuri telefone Joseph, uratwumva?
Ndabumva.
Tubwire irindi zina naho muhamagaye muri?
Mpamagaye ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, nkaba nitwa Mugirimana Joseph.
Mufise akabazo canke icyumviro muterera?
Mfite akabazo.
Mubaze.
Urabona ko hariho ubucuruzi cyane cyane bujyanye n'ibintu by'ibisheke, sinzi mu Kirundi niba ari ibisheke cyangwa ibikaju.
Ibikaju.
None buriya mumbarize umutumire niba ataba ari inkweze y'amarere mu bijyanye no gutera diyabete.
Mumwishyure Madame Caritas.
Murakoze cyane. Ego bikaju natwe kera twarabyibwira yuko ibikaju byaba biri mu bintu byaba bitera indwara ya diyabete cyane. Muri uyu mwaka twari twarashyizemo cyane gushikendera hagati mu gihugu, turashyiramo intara ya Rutana hariya muri Sosumo, niyo barima ibikaju byinshi cyane, hariya za Kinyinya mu ntara ya Ruzi barima ibikaju byinshi cyane. Ariko abantu twatoye isukari nyinshi twasanze ahubwo bitari kuri ibyo bikaju, ngira ni uko ibikaju babirya ari irya sukari nyine, ikiva ari y'amazi atanzigira agira nk'iriya ya Sosumo ibihoma. Ni ukuri twasanze cyane ahantu hari indwara ya diyabete hajya ibifungurwa, ibinure n'ibindi. Ahantu twaragiye mbere no mu kiyaya gupima ahantu barimo ibikaji byinshi cyane muri komine Kinya, ahantu bitwa Muwazi mu kiyaya barimo ibikaji byinshi cyane. Ibikaji bishoboka mu gisagara cya Gitega mbere no mu ntara ya Rwiga biva muri icyo kiyaya. Aho hantu hasimo nta diyabete twatoye nyinshi cyane. Ni icyemezo rero cyemeza yuko ibyo bikaji bitoba biri intambamyi cyane, ahubwo twaronderera ahandi kurusha ahandi muri iyo ndwara ya diyabete.
Murakoze. Mwereko murako turaganira kuri icyo gikorwa cyanyu cyo gukangurira abanyagihugu kugira bamenye ivyerekeye iyo ndwara n'ingene boyirinda. Mubona icyo gikorwa mu nyigisho mumaze gutanga hari mufise icyizere, mubona ko hari icyo bishika ko kwa abantu babyumvira?
Ego, icyo gikorwa cyo guhimiriza cyo gusansibiriza kubyijura abantu indwara ya diyabete n'ingaruka mbi yacu, turabona yuko abantu banyotewe ibyo biganiro byinshi. Hariho n'ikiganiro duhora dutanga kuri Star FM, abantu baraduterefona bakatubwira ko turanyotewe uko wotewe rukaduhanura. N'iyo tugiye mu gihugu hagati turabona yuko abantu bose ahubwo babona ko ari ibitangaro bibashyikiye ari Imana ibarugukiye umuntu abazijura. Ni kuvuga yuko ibyo bikorwa byo guhumiriza bikwiye kugwira cyane kurusha uko biriko birakorwa, hanyuma n'ibikorwa byo gupima ku buntu bikagwira cyane gutya, kubera abantu iyo tugiye kubapima baritaba ku bwinshi. Nk'akarore muri iyi ndwi iheze mu ntara ya Gitega, kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 rya 13 gushika 18 iminsi itatu gusa twashoboye gupima abantu 1,000. Muri abo bantu 1,000 twapimyemo abantu 58 bafite indwara ya diyabete. Urumva yuko iyo tubandanya indwi yose ko twari kuronka abantu barengabo, ni ukuvuga baratitaba ku bwinshi, ahubwo badusaba ati mudusangire abana ku mashuri nabo tumenye ingene bameze. Urumva rero icyo gikorwa cyari gikwiye kujya mu buryo bwinshi kugira ngo
ariko umuntu yitegereze nk'abantu baba hagati mu gihugu n'abantu abantu bibaza ko kubera bakora ibikorwa biruhishije ibikorwa ivyo no kwita mu gifaransa activite physique ko byofasha, mwariko muravuga ko mu bitera iyo ndwara hari ho kutagira nka sport, niki cyatumye ivyo bitakiba abantu bibaza ko abantu bakora cyane nko hagati mu gihugu bakora ibikorwa biruhishije?
Urumva activite physique irafasha nibyo kumuna gusingwara ya diyabete cyangwa n'ubutare y'indwara ikamukingira. Ubwise bihariro ntibyaduze kubera batagira activite physique. Ubona nko mu gihugu hagati nta motokari bagenderamo, bagenda kurima n'amaguru, igikorwa cyose bakoze bagenda n'amaguru. Mugabo ni kubera bya bindi bamaze kuvuga bagiye bitabereye ibinure bakanunzoga nyinshi zitabereye, kandi bakajya n'indya atakanogera zigira zitagira za mboga zitagira bya byamwa. Nicyo gituma rero bagwara iyo ndwara ya diyabete ku bwinshi. Ibisagara nabyo abantu batagira imyimenyerezo bagwara diyabete ni b'abanyabiro, bamwe bagenda n'abamotokari nabo barafite uburyo bwo kujya kwivuza n'ingoga kwa muganga bipimisha n'ingoga kurusha wa muntu wa ruguru.
Murakoze. Naho kubijanye na stress mwavuze kubera abantu baca mu bibazo bitandukanye bikomeye vyerekeye ubutunzi, vyerekeye ibibazo byaciye mu gihugu, icyo kibazo mufasha gute abafise nk'iyo stress? Ndibaza ko ata masantre menshi ariho yo kubafasha.
Ikibazo nk'iki twe mu ishyirahamwe ryacu turafise wa mupsikologe umwe yize imibano azi ingene yagica n'abantu, na twebwe nyine mu mibereho byose turafite amaforomasiyo bijyanye kuri ibyo. Umurwayi bwa mbere yagushyikiriye uramubaza ukamwegera kugira mubane neza, kubwira kwicyukira, akubwire neza ingene yatanguye kurwara diyabete, ubuzima abayemo n'ibindi. Rero icyo umufasha ubwa mbere umurwayi uramutahura ukamurondeza inyishu zibereye tuma aba mu buzima bwiza. Rero mu mashyirahamwe nicyo gituma dukwiye kukwiga abantu bize ibintu by'imibano abibaye koko cyane wa psikologi kubera twasanze badufashe cyane kugira abantu barengere stress zabo bashobore kubaho mu buzima bwiza nabo hari ibyo barwaye na diyabete nayo na iseri pase kubera ubuzima ifungurwa ikaba n'ibindi bikiri burengere.
Emmanuel twakuye kuri telefone. Emmanuel uratwumva?
Ndabumva neza izana kwijana.
Mwo tubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye.
Ndi mukanyosha.
Mufise ikibazo?
Yego je mfise ikibazo.
Mubaze.
Nagomba kubaza umutumire. Halo?
Ndabumva mubaze.
Ati nagomba kubaza umutumire yuko ata kuntu bogerageza bagakora neza nkuko bari basanzwe babigira bakaraba nk'izo gisukari nyine kugira bagitime bakaza gipima nko ku buntu nyine nko mu gihugu cyose bibaye ngombwa bakaza baravura n'abantu nko ku buntu nyine nka kujya usanga nk'abarwayi ba sida babibagirira nyine ugasanga ibintu biriko biragenda neza.
De kabishure madame Caritas
yakoze cyane ikigogo ni cyiza cyo gutuma abantu ku buntu mu ntego ya katoza turiko turashyira imbere hariho urunani kwavutse z'indwara zidakira kandi zitandukira zikorera muri iki gihugu cya Afurika East African Community zirimo urunani z'indwara nyinshi harimo diyabete harimo izunguka z'umurindi w'amaraso harimo asime harimo za kanseri n'ibindi n'intandara turiko turagira amaproje donge twarakoze proje twatanze imbere muri iyi ntugeya mbere hariho n'inama mpuzamakungu izoba mu kwezi kw'icumi na kabiri twaragize proje kugira tuyihereze ibindi bihugu dushyigikiwe n'umugambi w'igihugu w'amagara y'abantu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira turabe ko turonsa ibyo bikoresho tugashobora gupima mu Burundi tukagira yatse pisage tomase mu Burundi kugira dushobore kumenya bya bitigiri nayo handi nibaza yuko niba uri Bujumbura ukeneye kumenya amatara yawe nibaza ko ukwegera ivuriro rikwegereye ahantu hose mu gisagara cya Bujumbura mu bitaro nibaza ko bapima iyo ndwara ya diyabete. Ikindi turiko turakorana na Federasiyo Mondiale ya Diyabete ariyo ishyirahamwe ryacu riri mu runani nawe nyine turafite amanama ibintu byo kurondera imiti ku buntu nabyo nyine turiko turabirondera bihehebura abarwayi ba diyabete ugaba ikintu cyose kugira intambwe ikagikira n'iherezo rero turiko turasaba abagira neza turiko turadodora ku miryango yose kugira ngo ejo diyabete nayo mu Burundi bayivure kujya bavuye sida na sida igitangura yaramaze abantu ariko uno munsi sida kubera uhereye mu ivuriro bito bigashyira ku bitaro byose kubera hari imiti basigaye bavuga bati hari kurwara diyabete kurwara sida si ukuvuga ko sida yoroshye mu miryango kuko sida yaronse imiti bayironka ku mavuriro yoroshye ku bitaro byiza diyabete nayo intambwe ibice yaboneka n'iyi miti y'abana tumaze imyaka ine tuyitanga ntitwari tuzi ko tuzoronka zimwe duha abana ariko abo bana bari kubaronka imiti kandi bamerewe neza kubera baronkiye miti ni benshi barimo badushingira intara ejo rero naho imbere ni heza reka twizigire yuko tuzoronka abagira neza benshi badufasha mukaronka iyo miti myinshi kandi tukayitanga ku buntu.
Murakoze. Naho leta mukorana gute na leta cyangwa andi mashyirahamwe akorera mu Burundi yoba yitaho indwara ya diyabete cyangwa izindi ndwara zitandukira ariko muravuga?
Leta turakorana ku buryo ifite urabona leta ifite imigambi myinshi hariho igisata kiriho mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu porogaramu y'izi ndwara zidakira kandi zitandukira harimo n'iyi diyabete urumva uburyo bafise leta muri zirya bije babaha buri mwaka ntibararonka amahera menshi ahagije yuko bashyigikira amashyirahamwe nabo nyine yuko bukora ibikorwa binini biboneka cyane muri izi ndwara zidakira kandi zitandukira nicyo gituma leta nayo nyine iriko irakorana n'amashyirahamwe dukora mu runani ibyo bafite barabiduha nababwire yuko nk'igihe sivile z'abana naho zasabwe n'amasosiyasiyo gusa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ibintu byose bashobora kuronka ari ibyubukimo bya gikomitere za Grandirete iyo babifise babiturasa ku buntu natwe amashyirahamwe tugashobora gukora. Iyo batabifite naho turikora ku mikoro dufise tukabigura kugira ibikorwa bya minsi yose bibandanye. Ni ukuvuga ubushikiranganji icyo bufise burakiduha gushika ubu ntacyo baratwima bafise ibyo nibaronka byinshi bazoduha muzabo turacyakoresha uburyo buto dufite.
Murakoze. Muri umunywanyi umwe mu banywanyi b'urunani mpuzamakungu jeje kurwanya indwara ya diabete mukorana gute n'irihe mukuramwo mubona bifasha iyo mugarutse nko mu Burundi mu kurwanya indwara?
Twebwe turi umunywanyi n'ishyirahamwe rimwe ririmo Ambudera Federation Internationale de Diabete. Iyo tugiye ubwa mbere turaronka inyigisho tugironka ku buntu baratugirira amaforomasiyo tukungura ubumenyi tukamenya iyo indwara ya diyabete igeze imyifato twogira ibiti byose. Iyo tugarutse rero mu gihugu cyacu turahimiriza nibi tugaruka tugahimiriza abantu bose duhereye mu gisagara tukajya mu bihugu hagati tugahimiriza ibintu kubera buri gihe ndabona siyansi iratera imbere ubuhinga bureteriwa muti bureteriwa urumva ntitugumana bwa bumenyi. Ikindi kintu Federasiyo Internasiyonali dufasha iradufata mu mugongo iyo tugiye muri ayo manama nta ngorane twibaza ngo tuzoriha amatike cyangwa ibindi iradufata mu mugongo. Ikindi dufata mu mugongo urumva ibiki iradufasha kudodora hirya no hino kuri abo bagaye rutoso kuri ayo mawenze Internasiyonali kugira ngo nabo bagarukire mu bihugu biri cyane cyane muri ibi bihugu bikennye cyane nk'u Burundi n'ibindi. Nko mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kuronka abagira neza benshi nk'akarorero bafite abana 1,637,037 barwaye indwara ya diyabete bariko barafata mu mugongo. Igihugu cya Tanzania cya Kenya turi mu runani kubera baronse abagira neza amashyirahamwe barafite ibitaro bivura iyo ndwara ya diyabete ka kindi bakora. Bacisanga muri ibyo bitaro harimo bamwe bagejwe inyigisho baba psikologe hagejwe mu gutanga insiguro guhimiriza imfungurwa zibereye abaganga b'ubwoko bwose abaspesiyalisite baba b'amaso cyangwa ibindi kubera iyo urwaye indwara ya diyabete icyo urwara urashobora no kurwara izindi ndwara ibiringa bindi by'umubiri. Icyo gituma ibyo byose turi ko turirukanka kugira ngo mu Burundi naho turonke ikigo kibereye ikigo kirimo abo bahinga bose kugira umurwayi wa diyabete ashobore kuronka agiye muri icyo kigo yisange asange iy'undi murwayi wa diyabete asange umuganga uwo ari we wese ashobora kumutunganiriza ku ngorane yose y'amagara. Urumva intambwe iracyari ndende mugabo turi ko turakora dufatanyije n'ayo mashyirahamwe yose nibaze yuko tuzotera tujya imbere.
Murakoze. Umwanya ugiye kurangira yamara nashaka hari nk'icyo mutashoboye kuvuga cyangwa ubundi butumwa mwoshikiriza batwumvirije ku bijyanye n'iyo ndwara n'ingene muri kumuyirwanya mwo bashikiriza?
Icyo nashikiriza abo bantu bose bariko baratwumviriza ni uko batorindira yuko barindira aya makampanyi tumaze kampanyi turiko turagira gratuitement nababwiye nko mu ishyirahamwe ryacu ugiye tutsinda isukari bitanga amahera 1,000,000 ariko turaze muri 1,000,000 n'amahera make cyane mu buzima bw'umuntu urashobora gushyira amahera mu bintu bitandukanye ibinyobwa cyangwa ikindi ugaca usanga usohoye amahera menshi kurusha yuko wari kujya kwipimisha cyangwa ugaca usanga niyo urwaye usohora amahera menshi cyane. Rero twahimiriza yuko abantu bahaguruka bakabona indwara ya diyabete yuko yashitse yuko bokwipimisha ku bwinshi. Ikindi twahimiriza cyane ni uko bohindura imyifato mu miryango itandukanye ku mfungurwa n'izindi hanyuma bakajya mu mashyirahamwe. Kubera iyo umaze kujya mu ishyirahamwe umenya abandi usanga abandi aho bari bakaguhanura hagiye umurwayi ahanura uwundi.
Murakoze.
Mbere hari igihe n'umurwayi aguhanura kurusha n'umuganga.
Murakoze.
Rero twabahimiriza yuko binjiye mu ishyirahamwe
Murakoze. Murakoze yari Madame Space wa Caritas Nsavyimana mu kiganiro muri Sangacu no munsi twako tuvuga ku ndwara ya diabete hamwe n'ikigo cyabo Aprepedia Burundi kijeje kuyirwanya no gutanga inyigisho ku bireke iyo ndwara. Tushimiye rero umutumire wacu Space wa Caritas Nsavyimana n'abadukurikiranye hamwe n'abaduteye akamo bagabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyimbiro byabo. Tubashimiye rero mugire ibihe byiza mubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.